VOA. Ini Radio Ijwi y'Amerika. Ijwi y'Amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro byaryo mu kirundi no mu kinyarwanda. Mwiboneza nshuti mwese, turi kumwe kuri munsi wa gatanu itariki 26 y'ukwezi kwa kabiri mwaka 2016. Muri kumwe na Federica Nkurikije na Oriane Itangishaka agiye kutubwira amakuru mu ncamake avugwa mu Burundi muri iki gihe. Mwiboneza Oriane.
Mwiboneza Federica Nkurikije, ndabaramukije namwe mwese muduteze amatwi. Amakuru avugwa ku Burundi muri aka kanya, abakuru b'ibihugu bya Afrika bane n'umushikiranganji wa mbere w'igihugu cya Ethiopia bari mu rugendo mu Burundi mu ntumbero yo gufasha gutorera umuti ingorane ziri mu gihugu muri iki gihe. Umukuru w'igihugu cya Gabon nawe yaragize ako kagwi, amaze gusubira mu gihugu ciwe. Bagenzi we barongowe n'umukuru w'igihugu cya Afrika y'Epfo Jacob Zuma muri aka kanya bari mu nama na Perezida Petero Nkurunziza ku biro bikuru vyiwe ku mugwa mukuru wa Bujumbura. Mugenzi wacu Eloge uri kaneza niho ari, atubwire muri make uko vyifashe. Eloge, uratwumva? Ego Eloge, abo bategetsi ba Afrika bane no mushikiranganji wa Ethiopia bose bamaze gushika, ibintu vyifashe gute aho ku biro vy'umukuru w'igihugu?
Murumva na bakuru b'igihugu batatu hamwe n'umushikiranganji wa mbere wa Ethiopia, kuko umukuru w'igihugu cha Gabon yamaze gusubira inyuma. Ubu navuga ko hamaze amasaha abiri arenga na Perezida Nkurunziza izi ntumwa, nkuko muri birongowe n'umukuru w'igihugu cya Afrika y'Epfo Jacob Zuma. Turindiriye rero nibavayo bari butubwire ibyo bavuganye. Ariko ku munsi w'ejo bashitse umushikiranganji w'imigenderanire ya Afrika y'Epfo n'ayandi makungu, umupfasoni Maite Nkoana na Mashabana, yabwiye amenyeshamakuru yuko mu bisanzwe bazanywe n'ubutumwa bw'amahoro, kandi ko abanyepolitike, indongozi za politike mu Burundi zose zitegerezwa gukora ku buryo amahoro agaruka ngaha mu Burundi.
Eloge, none abo bategetsi bamaze kugira iyo nama, ahandi baza kuja canke iyindi mirimo bafise n'iyihe kuri uno munsi?
Mu bisanzwe kuri gahunda kabo yabo byaboneka yuko bari guteza kubona na Perezida Nkurunziza, bari guteza kubona na ubwa mbere ejo ku mugoroba mu nyuma yahindukaga kwa mu gitondo. Bari bateza ibiteguro kandi ko bahava baja mu rwegura mu kuraba ihinguriro ry'icyayi mu gasi, nibaza ko bari buhave bajayo, nibaza ko baza kuva ngaha baja kubwa cy'indege cya Bujumbura, kuko kuri gahunda zavugwa yuko baheza bavuye bakabona n'amenyeshamakuru mu kuba kwa byanditse ko baza kubona n'amenyeshamakuru hagati y'isaha zitandatu z'umutaga n'isaha indwi, biboneka yuko nibavaha ibyo byose bagasubira kuduga hariya mu rwegura.
Ego Eloge, harakunze guhungabana umutekano gato mu gisagara cya Bujumbura iyo abategetsi bagendeye igihugu cy'u Burundi muri iyi minsi. Umutekano wifashe gute mu gisagara cya Bujumbura muri aka kanya?
Bisanzwe kuva bashika umutekano wari wifashe neza, amabarabara atandukanye hari nayugawe nk'ariko amahoteli abakuru b'ibihugu bashikiye ko hari amabarabara menshi hagati, bakenera ko abantu bashyiraho imiduga ngo bayizimize hahandi bakigizwayo. Umutekano wari wifashe neza, ariko nijoro harumvikana amagerenade ashika atatu muri karitsiye ya Jabiro hagati mu gisagara cya Bujumbura, kiretse abantu twumvise bafashwe bagera nko kuri bane. Nta bantu bakomeretse bari bwavugwe, ariko umunsi inyuma y'umutaga havuze amagerenade abiri muri zone ya Buyenzi hagati mu gisagara cya Bujumbura hafi y'isoko yitwa Ruzimera. Hari abantu bagera kuri batatu bakomeretse, nkuko twabwiwe n'umwe mu bakorera muri iyo soko.
Urakoze cyane Eloge, ukurikiranire hafi uwo mubonano wabo bategetsi, turaguhamagara mu kanya kari imbere. Murakoze cyane. Ahandi naho muri make, hari ibiziga by'abagabo batatu bataramenyekana vyaraye bitowe byatoweje ku munsi wa kane hafi y'umugwa mukuru wa komine, hafi ya komine Isare mu ntara ya Bujumbura. Mugenzi wacu Evariste Nzikobanya nka turi kumwe, atubwire muri make uko vyifashe. Evariste, abo bantu baboneka ko bishwe bate ibyo biziga byatowe?
Gome Oriane, nkuko twabwiwe n'umukuru w'umutumba wa Rushubi ni muri komini Sare, avuga ko abo bantu byaboneka imbere y'uko bicwa babanje gukubitwa, nkuko byaboneka ku mibiri yabo, babanje no kubohwa, hanyuma byaboneka yuko barashwe mu mitwe kuko bose bari bafite intoboro mu mitwe.
Abajejwe intwaro none hari icyo barashikiriza, bagiye kubahamba, bigiye kugenda gute?
Oriane kubera ibyo biziga byabo bantu byaza byononekaye ejo mwijoro nk'igihe cy'isaha imwe z'ijoro kuko byari ruhande y'ibarabara haca abantu baba bagenda n'amaguru canke n'imodokari bavuga ko hanuka cyane ibyo biziga byamaze kononekara baciye bihamba ejo nijoro.
Yes, urakoze cyane gose Evariste Nzikubanya nka uze kuduha nawe nyene inkuru y'imvaho kuri ibyo biziga byatowe. Urakoze cyane.
Turabashimiye bagenzi bacu badushikirije amakuru incabake y'amakuru ariko aravugwa mu Burundi muri iki gihe. Ubu naho nica gihe cyo kubashikiriza ikiganiro giha ijambo abanyamanyu radio hejuru y'Amerika muri Isanga. Intumwa zo mu rwego rwo hejuru zishyira hamwe rya Afurika zirimo Mohamed Ula Abdelaziz umukuru w'igihugu cya Mauritania, Jacob Zuma umukuru w'igihugu cya Afurika y'Epfo, Macky Sall umukuru w'igihugu cya Senegal hamwe na Haile Mariam de Salenga w'igihugu cya Ethiopia ziri mu Burundi kuva ejo ku munsi wa kane ari Bongo. Umukuru w'igihugu cya Gabon yari mu Burundi, amakuru atangazwa bavuga ko we yamaze gutahuka. Ejo ku munsi wa kane izo ntumwa zarabonanye n'abakuru b'imigambwe hamwe n'abarongoye amashyirahamwe adafise inyungu za politiki. Uyu munsi naho nk'uko mwavyumvise barabonana, bariko barabonana n'umukuru w'igihugu. Ibiva muri iyo nama eka turaza kubashikiriza, turafise abamenyesha makuru ari i Bujumbura muri iki gihe. Ariko mu ijambo umukuru w'igihugu cya Afurika y'Epfo Jacob Zuma nawe arongoye izo ntumwa yashikirije, yavuze ko umugambi nyamukuru w'izo ntumwa ari gushigikira hamwe no kuremesha Abarundi umugambi wabo wo gutunganya ibiganiro bihuza bose, kwigira hamwe uburyo bwo gufasha gushigikira ibiganiro bishyigikiwe na Perezida Yoweri Museveni w'igihugu cya Uganda, gushyigikira kandi ishyirahamwe ryo mu bihugu bya Afurika yo mu buseruko hamwe n'ishyirahamwe rya Afurika mu gikorwa cyayo cyo kunagura umutekano mu Burundi. Urwo rugendo ruje inyuma y'urugendo rwagizwe n'umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu Ban Ki-moon mu ntango z'indwi. Ejo ku munsi wa kane nyine ishyirahamwe mpuzamakungu rijejwe hagati ya kazi na muntu ryarasohoye raporo ivuga ku byerekeye icyozwa ry'agateka kazi na muntu rikorwa n'abajejwe umutekano mu Burundi imbonerakure hamwe n'iyindi migwi itwaje ibigwanisho itavuga rumwe n'ubutegetsi. Iyo raporo rero iremeza kandi ibirego biri muri raporo y'ishyirahamwe mpuzamakungu bivuga ko igihugu cy'u Rwanda cyahaye imyimenyerezo ya gisirikare impunzi z'Abarundi zirimo abana. Iyo raporo ivuga ko abo bagwanyi baheza bakarungikwa mu Burundi gukora ibitero bifise umugambi wo gukura ku butegetsi Perezida Pierre Nkurunziza. Twobibutsa ko igihugu cy'u Rwanda gihakana ivyo birego. Kuri ivyo bibazo vyose rero twatumiye abantu babahinga bakurikirana cyane cyane intara ya Afrika y'ibiyaga binini. Ariko ikibazo twabanza kubaza muri iki gihe ni ikintu abantu bifuza ko izo ntumwa zigizwe n'abategetsi bo mu rwego rwo hejuru burangura muri urwo rugendo rwabo ico bari nk'ikihe. Hanyuma rero tukaba twatumiye abo bahinga nk'uko tubivuze, turaza kuba turi kumwe na Dr. Salomon Baravuga na Munyekongo mukanya nibaza kutumubona, akaba akurikirana cyane gose hafi politiki yo mu ntara ya Afurika y'ibiyaga binini cyane cyane muri Congo. Tukaba turi kumwe kandi no Murundi twa Felix Kubwayo, akaba ba i Burusiri mu gihugu cy'Ububirigi. Turaza kuba turi kumwe kandi na Mushana Etoniste Rudasingwa umunyarwanda yigeze kuba ajijwe amabanga mu mugambwe FPL mu Rwanda, yarabaye kandi n'umutegetsi akomeye aserukira igihugu cy'u Rwanda i Washington DC muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Muri aka kanya turi kumwe na uwo tumaze kuronka ni Felix Kubwayo. Nashaka Felix, mwiriwe neza?
We
Felix, muratwumva?
Ndabumva, ndabahaye. Mwiriwe
neza. Mwarakurikiranye makuru avuga ko ho mu Burundi muri iki gihe hari intumwa zikomeye cyane rwose. Hariho umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu Ban Ki-moon yari mu Burundi mu ntango z'indwi, hanyuma ubu naho muri iki gihe hakaba hari abategetsi bakomeye twashikirije amazina yabo. Nashaka mutubwire mbega ikintu mwebwe mubona ko izo ntumwa zorangura muri iki gihe Abarundi banyotewe amahoro ni nk'iki?
Murakoze kumpa ijambo kandi nkaba ndamukije n'abanywanyi bariko baratwumviza. Mu ncamake murazi yuko mu Burundi hahikiwe havugwa ibintu byinshi cyane, ariko byinshi bikagaragara ko byari binyuma. je ndabona ko ikintu cy'ambere cyakozwe kandi ikindi kiriko kirakogwa nuko ukuri kutanguye kumenyekana bikagaragara yuko mu Burundi abarundi nka bose bipfuza kuronka amahoro kuko nta gihugu gishobora gutera imbere kidafite amahoro. Abo rero baje kuturaba baba bakuru baba baserukira ibihugu byabo canke baba bari mu mashyirahamwe atandukanye akomakomeye yo ku isi bagiye mu Burundi bakabona ikibazo uko cyifashe bakabona uko Burundi bifashe ni ibintu bishobora gufasha cyane kuko ibihugu byose ni magiriranire barashaka guca bafasha rero u Burundi n'abarundi bihereye ku uko Burundi bwifashe n'ingene abarundi bwifashe atari bivuye mu maraporo y'ibinyoma cyanke ibintu byangondagonde cyanke ibintu bayipfuye gukwegera ko
abo batetse ejo barabonanye n'abakuru b'imigambwe nta yose harimo imigambwe umugambwe uri kubutetse hamwe n'imigambwe itavuga rumwe na leta ariko amakuru ariko aratangazwa muri iki gihe nuko bavuga ko cyane cyane imigambwe itavuga rumwe na leta yobivuga ko abo bategetsi atakintu bashitse ko kandi atanakizera bafite ko hari kintu gihava gifundikwa muri iyo nama eka coza gishikiriza inyishu z'ibibazo benshi mu migambwe itavuga rumwe na leta bipfuza ibyo mwe mubivuga ko
cyo ko ndabibona nuko muri Afrika mu birage sino mu Burundi gusa ibihugu byose byo muri Afrika sinzi ukuntu abantu bagenda batavuga rumwe n'umugambwe uri ku butegetsi cyangwa n'intwaro iba iri ku butegetsi nta narimwe bigira bavuga bati intambwe yabaye nziza cyangwa iki cyabaye cyiza ariko hariho akanenga ari akabuze no kugenda bagaya gusa ariko mu byukuri turabye abashingantahe bashitse mu Burundi abantu bimena babategetsi bashitse mu Burundi nimba barafashe iyo ngingo bakavuga bati ubundi tubufashe ku ntambwe yubugeze ko ndibaza ko umuntu yubishima abatavuga rumwe nabo na leta je mukunda bibona amezi yose amaze gihe arenganye n'arimo bigira bavuga ko ikintu cyabaye cyiza aba inama yabaye adizabeba mu arabibonye areba inama yabereye muri ONU cyangwa muri Conseil de Sécurité bamabagaye gusa mugabo murumva ivyo navyo abajya abanyamahanga bashaka gufasha u Burundi baramaze gutahura yuko atahoza rajana nago abatavuga rumwe na leta bisambi byamaze kuba bisanzwe yuko batigera bashema na rimwe intambwe yigezwe ko cyangwa ngo bavuge bati iki cyari cyiza ariko tukigaye iki
mu kanya gato cyane rwose mu masegonda 30 tukiri kuri we nyene mu shyirahe Felix Kubwayo hari abahinga bakurikirana politike mu Burundi n'ahandi hose bavuga ko mu bisanzwe abarundi baba abari muri leta baba abari mu migambi itavuga rumwe na leta bakwiye kwicara nabonyene bakaganira bakabwiza nyukuri ku bibazo byose biri mu Burundi kuko bakaba bavuga ko nabo banyamahanga batumva cyane rwose ingorane zo mu Burundi aho mwe muvuga ku iki amasegonda 30
ibyo nivyo erega mu Burundi ikigoye si bya politique ikigoye cyane n'ubukene kuko benshi usanga bakenye aba bakizera yuko bazokira ubukene bagiye mu butegetsi niyo ngorane ihagaze kuko mu birabye nabo bavuga ngo ntibavuga rumwe na leta ngo barondera ibiganiro ubirabye neza n'ubukene ubukene n'ukuri kose ndabivuze mu ncamake hamari ibyo nabyo rero duke dukihanira abankana bashobora kwicara mwe bakaganira bakavuga ati twebwe ikibazo cyacu mu by'ukuri gihagaza hanaha naha ndibaza yuko inyishu zoshobora kuboneka ariko abantu baje barabwirana ukuri
ariko ikibazo cy'ubuke n'uvuze hariho n'abandi bavuga ko hariho n'ibibazo byinshi bishobora kuba biteye ingorane birimo nk'uko benshi babivuga ibwiriza shingiro amasezerano yarusha ariko muri aka kanya nashaka ndabamenyesha ko turi kumwe kandi n'umushyirantahe Théogène udasingwa twa muronse mukanya mwiwe neza
mwiriwe
murakomeye turi ko tuvuga cyane cyane kuvyerekeye intumwa zikomeye zo mu rwego rwo hejuru ziri mu Burundi muri iki gihe mu twavuze ko hariho umukuru w'igihugu cya Mauritania umukuru w'igihugu cya Afrika y'Epfo eka Macky Sall wa Senegal Mahale Mariam de Salenga wa Ethiopia eka Ali Bongo wewe wo mu gihugu cya Gabon akaba amaze gutahuka abategetsi rero bagize urugendo rwabo inyuma y'urugendo rwabaye mu ntango z'indwi rw'umunyamaga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu Ban Ki-moon nashaka ndabazi mushyira ntahe Théogène Rudasingwa muramenyeye politiki murakunda gukurikirana ibibazo byo mu ntara ya Afurika y'ibiyaga binini nashaka ndabaze niba ikintu mwibaza ko abo bategetsi bose bari kora jamu Burundi ikintu ufasha abarundi muri kigihe niki kubganye
murakoze cyane icyo mbona bafasha abarundi n'u Burundi kandi si n'u Burundi gusa no kuvuga na karere Burundi burimo no kugerageza kumenya aho kuri guherereye kubera ko inama bene izo ngizo uko zagiye zibangira ngo ni ibintu tumenyereye cyane mu karere k'iwacu aho ngaho ubundi zibigiye gitoya abantu bakagenda basa nk'abaca hejuru y'ukuri noneho n'ibisubizo bagerageza gutanga ku bibazo abantu baba bafite bikaza bidasubiza ibibazo nyakuri abantu baba bafite nizere rero ko bazabona umwanya cyangwa se babonye umwanya wo kumva neza ikibazo cy'u Burundi uko giteye kuko ikibazo cy'u Burundi umuntu yakivuga mu bice bibiri icya mbere na barundi ubwabo bifite ibibazo hagati yabo kandi mbona ukuntu bakomeje kubyifata mu myaka yose yashize koko ko bashobora kwicara nabo bakabwizanya ukuri amaso ku yandi bagashaka ibisubizo bibereye abarundi ariko n'ikindi kibazo aba banyamahanga harimo nabo bayobozi bakuru bagendera Burundi bakomeza guca hejuru ni ikibazo Burundi buterwa n'u Rwanda icyo ngicyo rero nacyo utakiboneye umuti no kuvuga ko uwo muti mu byukuri wabusa nkaho uvura ni nk'umuntu urwaye malaria afite umuriro umuganga akamuha aspirin yo kugabanya umuriro ariko ntabwo iba yishe ya parasite iri mu maraso ari itera malaria nizere rero yuko ko nicyo kibazo cyo kureba abateri ibibazo Burundi nacyo bazakiga kugira ngo nacyo bakibonere igisubizo
icyo kibazo ni kibazo cyashikirijwe kandi cemejwe ni na raporo yasohotse ejo yishira hamwe Human Rights Watch ariko nkuko mubizi igihugu cy'u Rwanda kirahakana ibyo birego hakaba kandi hariho n'igihe amashirahamwe mpuzamakungu cyane cyane akurikirana hagati y'akazira muntu ashikiriza amaraporo ariko amaraporo akahakanwa n'igihugu cy'u Burundi gisa n'ikiriko kirahakana raporo yashikirijwe ivuga ku byerekeye icyozwa cy'agateka akazira muntu ribandanya ariko rwa n'imirwi itandukanye inzego z'umutekano reka imirwi y'abakiri bato bari ku butetsi reka n'indi mirwi yose itavuga rumwe na leta ku bwanyu igihugu cy'u Rwanda cyarahakanye ibyo birego ni ukuvuga ko izo raporo zoba zifise ukuntu zitangaza amakuru atariyo mushya ntahe Théogène turi kuri mwebwe akanya gato
mu by'ukuri ntacyo leta y'u Rwanda itagihakana nuko yemukira abanyarwanda ubwabyo buri gihe irabihakana ariko cyane cyane kuri ibyo ayo ni amaraporo aba yakozwe n'abantu b'impuguke yaba Roni cyangwa se iyo miryango yindi ivuga ku burenganzira bw'ikiremwamuntu irabihakana ariko ukuri ni ukuri ntabwo ushobora guhakana ibintu byose kandi n'abahoze ari inshuti z'u Rwanda n'iki gihugu cyo ntuyemo cya Amerika kiri mu bunze muri iryo jambo riri muri raporo nyine rivuga yuko u Rwanda rufite uruhare kuri ibyo bibazo by'u Burundi ntabwo rero wavuga ngo abantu bose n'abanyabinyoma ngo we wenyine w'umwere kubera ko ntabwo ari wowe ukuri wenyine n'abandi batuye mu Burundi n'abatuye mu Rwanda no mu karere barabizi
tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviriza iradio ijwi rya Amerika risamyanya ya Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda turiko tuvuga ku ruhara eka ku kintu abatetsi bagize iminsi baje mu Burundi bufasha Burundi kugira ngo Burundi busubire bwogorore busubire uje mu mahoro eka bufate n'inzira iterambere nkuko abategetsi nyene babitangaza ku banywanyi bi radio ijwi rya Amerika tubibutse numero mu duhamagara ko numero yacu WhatsApp ni 00122444191931 ndasubiramo 00122444191931 turi kumwe ni munywanyi bi radio ijwi rya Amerika Christian mwiriwe neza
Yadu.
Adi Christiane, mwiriwe neza Christiane.
Mwiriwe neza Frederic.
Murakomeye murafite ikibazo murafite icyumviro turiko tuvuga cyane cyane kuri byo kuri abo batetsi urugendo rw'abatetsi n'ikintu bashobora gufasha mu Burundi.
Yego, nayifise icyumviro.
Yego.
Je nari nifuza yuko abo bategetsi baje kutugendera boza bakumviriza impande zose. Bakumviriza abo mu migambwe itavuga rumwe n'iri ku butegetsi kugira bumve ingorane zihari hama habe ibyo biganiro kandi ibiganiro twifuza ko bibamo abarundi bose abo bose bajye bari mu ntuze bajye bo muri Senared kuko nibo bafisi ico bapfa kuko unye turi mu ngorane zimwe zidasanzwe abantu birirwa bariko barapfa mugabo bo bakavuga ngo ntibashobora kuzoganira nawe muri Senared twe turifuza yuko baganira hama ingorane zikahava ntidusubire kubura abacu dusubire kuba mu Burundi bwiza turabyifuza turifuza gusubira kuba mu Burundi bwiza nkubwo badusigiye abakera turabikeneye cyane rwose kubera ubu turamerewe nabi cyane rwose twarabuze abacu ntitwabonye n'ibiziga ngo kugira tubashingurane iteka turifuza yuko abo bategetse ntibaze ngo bagende gutyo bagende bababwiye kugira dusubire mu mahoro.
Murakoze Christiane Mukanya turasaba batumire turi kumwe turacarindiye ariko Dr. Salomon Mukanya nibaza kutumubona turaba turashikiriza icyumviro mushikirije ni icyumviro cyumvikana cyane rwose ko ibiganiro bikeneye gutangura kugira ngo Burundi buruhuke abarundi basubire kubaho mu mahoro reka basubire bishire bizane. Turafise wundi munywanyi muri radio Ijwi rya Amerika nashaka abashiga ntahe babiri bahave ba gire cyo bavuze kuri ibyo bibazo tumaze gufata ni icyimbiro cyangwa ikibazo cya Bosco. Bosco muri we neza
muri we
murakomeye murafite ikibazo cy'icyimbiro mu kanya gato
yego namahoro
duga ku ijambo
yewe icyimbiro nari mfise
yego duga turakumva
icyimbiro nari mfise byemona aba bantu banje barabona yuko ngira ngo amaraporo bahora bahabwa atariyo rero mufata icyo bagize ku kintu kimwe nk'ubu abantu baratwemeje dutere n'amagerenade mu isoko abantu baba bari turiko turondera amahera atani ibyo turimwo urumva bazabagwanya kandi abo bavuga yuko baforomerwa mu Rwanda rero ni badufatira ingingo bagira icyo bakoze ku gihugu cy'u Rwanda tumva uko byogenda
murakoze Bosco reka dutabwe ku mushyira ntahe Felix abarundi bararushe haraheze amezi arenga abiri hatangajwe ibiganiro eka abarundi bagize inama ya mbere eka yatezwa gutanguza ibyo biganiro aha muri Uganda bakaba rero bari bavuze ko abarundi bose bagiye kuja mu biganiro n'ubu amakuru atangazwa akavuga ko abarundi bose bakwiye kuja muri ibyo biganiro ariko kacahaza n'ibindi bivugwa cyane cyane abategetsi bavuga ko hariho abandi bategetsi badakwiye gutumirwa muri ibyo biganiro ikintu kibuza ko ibyo biganiro bitangura gushikaho ni ikihe ni kuki abarundi bose batoja mu biganiro.
Murakoze mumbaje ikibazo gitomoye neza cyane kuko Uburundi burafise amategeko abugenga kandi hakaba ariho n'andi mategeko mpuzamakungu agenga ibihugu byose murabizi yuko ONU yafashe resolution le conseil de sécurité yafashe resolution ibihumbi bibiri n'amajyana 248 ivuga yuko ishigikiye iyo rwemezo rukavuga ko rushigikiye ibiganiro hagati y'abarundi ariko abantu b'inkozi z'ikibi bakaba batazoja muri ibyo biganiro ahubwo ko byogaragara kandi bikabikambikaje habona bagakurikirwa n'ubutungane kugira ngo bushobore gukurikiza amategeko ngo abo bantu b'inkozi z'ikibi bashobore kwishora ibibi byabo. Murumva rero ibiganiro bihuza abarundi ibyo bizoba kandi byaratangwe ngira mwarabyumvise ibyo biganiro bizobandanya ariko abo nabo babandanya batera amagrenade bahungabanya umutekano murumva abo n'abantu b'inkozi z'ikibi nta biganiro barondera icyo barondera n'izindi nyungu zabo tudashobora kumva kuko nta muntu uvuga yuko ngo ariko ararondera amahoro abarundi ariko arahungabanya umutekano wabo abatera amagrenade bamwe bapfa abandi bakomereka abandi nabo babatraumatize. Murumva rero yuko ibyo biganiro ari byiza rwose ahubwo icyo bodufasha abo bategetsi ariko baraza mu Burundi ni uko bodufasha kugira ngo amategeko mpuzamakungu ashobore kudufasha n'ibyo bintu abo bantu baje ngo bari zigisoda mu Rwanda baje guhumeka guhungabanya umutekano mu Burundi ntuzi amatohoza akahaba meza neza na neza muri Afrika mu bumwe bwa Afrika kugira ngo babwire u Rwanda ibyo bintu by'ububisha bibaye ari byo kugira ngo ruhagarike ivyo bintu tubandanye imigenderanire myiza kandi n'abarundi bashobora kuronka amahoro kuko murumva amahoro ahungabanywa n'abaje bava mu Rwanda
kuko
amaraporo abivuga kandi abandi amahoro nayo kandi agahungabanywa n'abandi barundi bari mu Burundi bafite akatima kabo katakataja mu bintu byerekeye iby'ubumwe n'amahoro
no kuganira Felix ku byerekeye ivyo biganiro uravuze ko inkozi z'ikibi zitoja mu biganiro ninde atanga urutonde rw'inkozi z'ikibi canke inkozi z'ikibi zimenyekana gute
ibyo n'ubutungane bubivuga ntawo kwihanira ntawo kumira ivyo ni ukuca muntu abaza mwarumvise yuko hari amaraporo yakozwe na procureur general de la republique atomoza avuga ati bariya nibo bashigikiye ibintu by'ubwicanyi bariya nibo bagize ibintu by'amakudeta ivyo ni ukubaza ubutungane bwo mu Burundi kugira ngo ntihagire umuntu avuga ati uriya navemo kubera gusaba atakundana cyangwa kubera afite ibyo amuhora ariko tube dufise ishingiro yuko avuga ati uyu muntu nta kibi kimwagira cyangwa nta rubanza rumuhagaze ko ashobora kujya mu biganiro hamwe n'abandi.
Theoneste rero dasingwa namwe tubabaze icyo kibazo muri iki gihe abarundi bavuga ko ibiganiro byoba bose baravyemeranya amakungu arashaka ko ivyo biganiro biba amaguru masha ariko gushika ubu turabona ko ivyo biganiro bidatangura bavuze ko hariho batabijamwo kandi hatangajwe amakuru avuga ko atamuntu numwe abikomirwamwo ni nk'amajambo asa nayanyuranye ikintu cyokorwa kugira ngo abarundi bicare hamwe eka batorere umuti ibibazo byinshi bafite muri iki gihe icokorwa niki abo bategetsi bofasha iki muri urwo rwego
urumva niyo mpamvu jewe mu byukuri navuga ntabwo ndi impuguke cyane ku bibazo bya politike by'u Burundi ariko kuko nzi politike zo mu karere iwacu ko nzi by'u Rwanda nzi mu ibyo bihugu bimwe nabibayemo u Burundi nabuhungiyemo nkiri umwana mutoya ariko ibibazo ni bibiri nk'ukuntu nari nabivuze hari ibibazo abarundi bo bafitanye hagati yabo hakaba ariyo n'ibibazo u Burundi buterwa n'u Rwanda
ariko ibibazo barundi bafitanye hagati yabo navyo byokimurwa mu biganiro
ibibazo bafite hagati yabo nk'ukuntu babikoze mbere ukuntu bagiye muri Arusha bakavanamo ibyemezo byabafashije muri imyaka yose ishize niyo mbona nta kibazo abantu bicaranye bakareba uburyo ibyo bibazo hagati yabo babikemura ikibazo rero nuko mu gihe u Rwanda rugishyigikiye abantu bamwe rushyigikiye ibyo bikorwa by'ubwicanyi bizagora yuko na leta y'u Burundi yavuga iti koko reka twicare ibibazo biri hagati yacu kandi buzi neza yuko hari ikibazo nacyo giterwa n'u Rwanda urumva rero ni ibintu ugomba gukorera hamwe ukabikora mu buryo bubangikanye ugomba kuvanaho icyo kibazo u Burundi buterwa n'u Rwanda icyakabiri noneho ukavuga uti twebwe nk'abarundi reka twicare ibibazo dufitanye hagati yacu tubishakire ibisubizo nge ndumva ko uvanyemo muri icyo kibazo iby'u Rwanda n'imvururu rushaka guteza mu Burundi kubera inyungu u Rwanda rwifitiye n'ibibazo rwifitiye kamere mu gihugu cy'u Rwanda ibibazo by'abarundi nge numva nk'ukuntu babikoze mu myaka yashize bakwicara bakabona igisubizo
muravuga ko u Rwanda rwarufise umugambi kutumbanya umutekano mu Burundi inyungu zoba ari zihe igihugu cy'u Rwanda n'igihugu cy'u Burundi ni bihugu bisanzwe bivukanye ni bihugu bisanzwe byinshi haba kumbibe haba kuri kahise kavyo inyungu zoba ziri
inyungu mbona inyungu ebyiri cyane ku butegetsi buri mu Rwanda iya mbere ni uko bushaka guhindura ikibazo cy'u Burundi ikibazo cy'amoko ikibazo cy'abahutu n'abatutsi urabyumva u Rwanda uko rumeze ubu ngubu ukuntu rutegetswe muri iki gihe ubutegetsi buriho bufite inyungu yo kuvuga ko ikibazo cyo mu Burundi ari abahutu n'abatutsi kugira ngo noneho kirebe uko inyungu zo kuguma ku butegetsi mu Rwanda zabungabungwa kubera ko nta handi bushingiye ntabwo ubutegetsi bwo mu Rwanda bushingiye ku moko bushingiye ku bwoko ariko ubwoko bw'agatsiko nabwo urumva rero ndiko bushaka kuganisha u Burundi muri icyo kintu kandi u Burundi muri iyi myaka yashize bwari buturi imbere jyewe nakoranye na Perezida Kagame ndabiza abanyamahanga bakunda kumubaza ndi mu nama nawe batari ko icyo mwakwiga ku Burundi ni nk'iki ko tubona bo bateye imbere bikanamurakaza cyane ariko byamurakaza kubera iki kubera ko abarundi muri imyaka yashize mwasaga nkaho abasaga nkaho babonye igisubizo ku kibazo cy'amoko ibyo rero nibyo cyane cyane niho ubutegetsi bw'u Rwanda bushaka kuganisha ariko inyungu ya kabiri niyo guteza imvururu kuko iyo hari imvururu ubutegetsi bw'i Kigali nk'uko mwayibonye muri Kongo n'ahandi hose ubundi abanyamahanga bagenda birukira umutegetsi mukuru w'igihugu Kagame bamubwira ngo nyamuneka dufashe gukemura iki kibazo kandi ari wowe watwitekereza umuntu wakongeje umuriro ukajya kumwitabaza ngo naza gufashe ngo kuzimya uwo muriro icyo ngikiro cyo gushakisha imvururu mu karere nabyo ni ikintu cyagiye kigirira inyungu ku butegetsi bw'igihugu kabone ari cyo kintu cya kabiri bashobora kuba baganishamo ariko nyamukuru nuko bashaka guhindura ikibazo cy'u Burundi ikibazo cy'amoko kandi nizere ko
ivyo nibirego bikomeye cyane gose nibaza ko tuzorondera abatetsi mu Rwanda tukabaza kugira ngo turabe ico bogira ico bakivuze bavuze kuri ivyo birego tubibutse inshuti mwese ko muriko murabandanya kumviriza iradio ijwi rya Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda muri kigeye turi kumwe n'undi munywa iradio ijwi rya Amerika Jean-Marie muri neza
iriwe
muna siki bazabona afite icyumviro turi ko tuvuga cyane cyane ku
uko ibiri n'ishemo nagomba kumubaza umuvukanyi ibyo ari kuvuga
yego
arabye ibyo Burundi n'ibyo Rwanda ntibisa ahubwo tutira turiko turabira kure usanga abarundi bari ku bata batora kubera perezida w'u Burundi umvezi ibyo yavuze ntafatiro bigira mbega igihe bari muri Tanzania igihe bari bahahungiye ko batavuze yuko Tanzania iratera u Burundi mbega ubuhoho babonye ziya mpunzi ari buze amahoro u Burundi aho gutoye umuti ngo bajye mu biganiro turavye mbega iyi diplomasi bari kubakoresha ukabona kwiragira u Burundi bwose kwa gatatu ya gatandatu bigisha ngo Kagame samata power uva iyo muti aruwahi mbega ko turi kutubabiraba tukabirabisha ijisho ukasanga mu Burundi abirwa barapfa n'abarundi mbega ibiganiro bizoza ugwaruka rw'u Burundi rwashize cyangwa bamariye ku buhombo mbega kubazi yuko nabo nyine bahashyizemo ibiganiro mbega kubera iki bavuga ati je urya ntituburana urya ntitujya mu biganiro ntiduhura mbega bibaza yuko bazokwishyiraho agatsiko bakagira ati twe tuzaganira naka aho kubanza gukemura ngo barabure u Burundi noneho homura turabona yuko n'abakuru b'ibihugu bari kubatembera mu Burundi bazova hataco baronse ahubwo bazokwamira bakozwe kwiyenda ngo bari kubararondera mbega uvuga ngo mbe abarundi bari kubarapfa ko mwebwe mwamye muravuga kumviriza amakuru bakavuga ngo hapfuye abishwe n'abanaka tukirere ko yavuze ngo aratohoje bazi gufatira ingingo abari kubarica mugabo ntibafatira ingingo mbega abari kubaricwa n'abajeje inzego bo barabafasha mbega bajya bakubise kudeta nibo bagize ingorane gusa muraraba neza mutubarize umuvugizi ubutungane abari kubarica baribo babatubwire kandi ikindi nacyo nubaza nuvuga ati navuga ngo kanani abagabo ntiyimye kandi burya uza guta umugwiwe umutiza umuhoro murakoze
urakoze Jean-Marie ko vyimvira mushikirije Jean-Marie agarutse ku kibazo kivuga ko eka Burundi n'u Rwanda bidasa akabasaba ko botandukanya bihabera yavuze ko gihe bari kubutetsi bari hahungiye muri Tanzania batigeze barega eka Barundi batigeze barega igihugu cya Tanzania ko kirabaha imyimenyerezo ya gisirikare ikindi kintu nuko avuga ko ibiganiro vyotangura vuba kugira ngo Abarundi ntibabandanye kwicwa mu shyantahe Felix kubgayo icimbiro cyanyu kubishikirijwe na Jean-Marie Mukanye gatoye cyo ngusa amasego na 30
ya ico no muntu uvuga nuko gusa yaba ubwenge bwari bufise umwe bwo bayikindi kuko mu byavuze ni bike bifite ishingiro abafashwe bose n'igipolisi n'inzego z'umutekano bose baratanga intahe yuko babigiye mu Rwanda kandi babigishijwe n'abasoda bo mu Rwanda ibyo bintu hariho n'ama image video kuri za YouTube murashaka kubyibonera sagaseseshwa rumuri abirwa barapfa n'ejo hari habapfuye n'uno musa yarabakomeretse benshi bicwa batewe ama grenade ukazawumva ngo mu isoko ngo bateye grenade nta mupolisi ariko aratera grenade mu isoko nta musoze ko aratera grenade mu isoko nta gwaruka ariko aratera ama grenade mu isoko murumva rero je no shingira ahubwo kuri byo mugenzanje umubanyi wo mu Rwanda yariko aravuga ati mu Burundi hari ibibazo bibiri ikibazo cy'abarundi ntazibana zidakumanya amahembe nicyo kibazo cyaje kituruka mu Rwanda ati uwo banza akavana mu nzico kibazo cyo mu Rwanda ibindi byoshobora bigakunda hani cyo mwarimo abagi kibazo cy'inyungu ati mbega mu Rwanda inyungu ni iyihe inyungu mu Rwanda ubutegetsi bwaho bufise na karorero ko mu Burundi ka demokarasi bo badashobora gushira mu ngiro kuko murazi ingere ntuze Kagame yahinduye constitution akiyongera n'imyaka mu Burundi nta constitution yahinduwe
ariko n'abanyagihugu batoye ko kabashyike ingingo yo guhindura igibwirizo shingiro ryo mu Rwanda urabizi neza
naho abanyagihugu babitoye itegeko shingiro ryarahinduwe mugabo mu Burundi rero nta itegeko shingiro ryahinduwe ikindi nacyo nubwo ruhagarara mwarabonye muri Kongo ruhagarara ibyo bise bya M23 hari bavuze abandi n'ibindi byose byagenda biva mu Rwanda no mu Burundi niko ruhagarara bagomba kuzana mu Burundi ariko icyo nubuga ko Burundi borema kuko ingabo z'u Burundi zarerekanye yuko ico kibazo cy'umutekano zigifitiye ubuhinga n'ubushobozi budasanzwe
mushe ntahe Theoneste Rudasingwa tuje kuri mwebwe mwavuze ikibazo gihambaye cyane rwose indyane kenshi na kenshi ziba ziri hari mu bahutu n'abatutsi eka ni ndyane nk'abanyapolitiki benshi bashaka kuba bakoresha ariko ico ni kintu nk'abarabakuri babona ko abari gutumwanya ibintu bituma abanyagihugu muri ivyo bihugu badatera imbere aho kwijijukira ibikorwa by'iterambere y'abantu bakaja mu bintu by'ukuraba ibintu badasangiye uburebure bugufi eka urukoba inzobe ubwirabure ibyo si bibazo abarundi n'abanyarwanda bakwiye kuba bushira ku ruhande muri imyaka tugezemwo kugira barabe ukundi ahandi mu bindi bihugu kuntu abantu badasangiye ikintu na kimwe n'ururimi bashira hamwe bagatera imbere ibyo si bintu abantu bakwiye kwiga
ni ibintu n'urukoza soni kubera ko ubundi mu bihe byo tugezemwo muri imyaka tugezemwo tabwo abantu bakabaye bakina politique bashingira ku moko cyane cyane na nibyo byose bagenda babiganisha kuniga mbese izwi ry'umuturage rya bene gihugu kuniga demokarasi mu gihugu niyo mpamvu nshaka kunga mu byo mugenzi wanjye Felix yaramaze kuvuga uvuga uti bakoze referendum mu bana 99% kera no ku butegetsi bwa Habyarimana twavanyeho nge nahoze muri FPR tuvanaho muri 94 ubwo butegetsi bwajyaga butorwa 99% abahuta akaba ari bo bavuga ngo bashyigikiye ubwo butegetsi aho FPR ziye rero iza ivuga ko ije guhindura ibyo bintu ariko mu by'ukuri urebye uko ibintu byifashe kuva muri 94 ubutegetsi bwa Kagame ni ubutegetsi bw'agatiko k'abatutsi gusa kubera ko ubu ngubu niyo urebye ibibazo by'abarundi bari bararenze ukayireba nko mu gisirikare n'inzego z'umutekano kuko aho ni urebera cyane cyane uko politiki y'igihugu ishyigikiwe kubera ko icyo gikoresho ari igikoresho cy'ubutegetsi baburiho ukareba mu ngabo z'igihugu ugasanga ba ofisiye bategeka igisirikare ijana ku ijana ari abatutsi
icyakorwa mushya na Theoneste kugira ngo abanyagihugu cyane cyane turetse abategetsi bonyine bikangure babone ko ikibazo cy'amoko atari cyo gitezwa gushigwa imbere abahutu baraja ku butegetsi bakaryana hagati yabo abatutsi baraja ku butegetsi bakaryana hagati yabo ikintu abanyagihugu bogira kugira bumve ko umuntu wese abateranya akoresheje ubwoko ko ari ikintu kibateza inyuma kidashira imbere inyungu zabo n'inyungu z'igihugu ikintu cyo korwa n'ikiye kugira ngo abanyagihugu bajijuke bavyumve
abanyagihugu jya iyo mbibonye ahanini muri Afrika muri rusange navuga ko abaturage ku bwabo nta kibazo bafite ariko twebwe abantu bahora barwana bashihurana kugira ngo tutegeke ibi bihugu
abantu bamara kugera mu butegetsi aho kugira ngo barebe inyungu za buri muturage bakareba inyungu zabo ntoya ariko bakoresheje ayo moko. Ikibazo ntabwo ari abahutu n'abatutsi kandi ibyo ngibyo tugomba no kubyemera. Mu Rwanda twebwe twaravuze ngo byararangiye ngo nta bibazo ngo by'abahutu n'abatutsi bikibaho kandi turagenda twasubira mu mago yacu tugahinduka abahutu n'abatutsi kandi cyane cyane ni bya bindi mu Kinyarwanda bavuga ngo umwe truti bukurura kongera. Iyo abategetsi bari hejuru icyo kibazo batarakirenga nibo bagenda bagikurura mu abaturage. Ibyo rero ndumva cyane cyane ari twebwe kireba abategetsi bo muri Afurika kugerageza kureba uburyo bakwivana muri ibyo bintu kubera ko ari byo bigenda bituzanira ibibazo.
Igume etubibutse n'ishuti mwese ko muri kamubandanya kumviriza radio Ijwi ry'America isamyanira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Turi kumwe n'undi munywanyi wa radio Ijwi ry'America Eve. Mwiriwe neza?
Mwiriwe.
Murasi kibazo murafite icyumviro?
Icyumviro nacha guterera. Nasha gusaba leta yacu ntako ntidushaka yuko yo hari abantu bagakamisha ibiganiro bagashaka kurondera ubutegetsi biciye mu nguvu kandi bagashaka kurondera ibiganiro biciye mu bagashaka kurondera ubutegetsi biciye mu biganiro kugira bibe ibiganiro by'amagaburanyama. Ariko se twosaba leta yuko itogane n'abantu bafise uruhara mu mutekano muke w'igihugu ariko leta iganire n'umuntu afite icyo ariko arakora mu bijyanye n'umutekano muke mu gihugu kugira igihugu cyacu kibe amahoro kuko nta kuntu kukumva ati bariko batera ubona ngo abantu baza gutera amagenade mu bantu abantu atashoba ariko barapfa mu banyagihugu hari abana bagapfa ababyeyi bagapfa atacu bazira kugira amakunga abone yuko Burundi bugeze hari ubwira za nteko bakenera kugira zishike ngaha mu gihugu. Ariko icyo twosaba ko leta n'abo bakuru b'ibihugu bamaze gushikana mu Burundi bohimiriza aba bantu bakajya mu biganiro ibiganiro bidakumira ati mu gace dusaba ntidukeneye ibiganiro birimo aba bantu ariko batera umudumbanyo muke mu gihugu kandi tugasaba abakuru b'ibihugu n'akarere koko himiriza igihugu cy'u Rwanda kikareka kwivanga mu by'u Burundi kikajya gutera umudumbano muke mu gihugu kuko ibi byose biriko biraba mu gihugu cy'u Burundi umutekano muke uriko biraba mu gihugu cy'u Burundi biri nyuma biriko biterwa n'igihugu cy'u Rwanda. Rero twosaba ubumwe bwa Afurika n'amakungu guhagurukira igihugu cy'u Rwanda kikagwereka yuko dukeneye amahoro turashaka yuko hari ikindi gihugu kivanga mu by'u Burundi ariko bakamenya neza yuko igihugu cy'u Burundi aricyo kizokwitorera umuti w'ibibazo dufite twebwe ubwacu abanyagihugu. Rero twe dusaba twebwe abanyagihugu dusaba ko leta itokwemera kuganira nabo bose ariko batera umudurumbaya mu gihugu abo bose ariko bashaka kuzana intambara mu gihugu ariko abo bose bagombye gusembagaza ubutegetsi ariko leta iganire n'uwo wese
agashyira mu gihugu. Icyo cyumviro wagishikirije uriko uragisubiramo reka mu kanya turabaza abatumire bacu bagire icyo bakivuze ko ariko imbere yaho reka tuhene ijambo Nduwimana mwiriwe neza.
Mwiriwe neza Frederic.
Murakomeye mufite icyumviro mufite ikibazo ku byo turi ko turavuga cyane cyane urugendo rw'izo ntumwa zo mu rwego rwo hejuru ziko zirabukuntu zofasha abarundi kugira bagarukane amahoro mu gihugu. Mufite icyumviro ikibazo?
Ego mande kuramutsa n'abarundi bose ko twumvira sinzi ngiye umutumire muri kumwe
ni babiri mwiriwe barakumva neza?
Yego
barakumva neza.
Ego nakaguterera. Mhm. Acha kuvuga kubyerekeye abonye abahuza ko baje mu Burundi turaze abahuza twarabonye ko baje mu Burundi twe turaze ubu nta mutekano uhari cyo duno munsi ahamagire nande yamebwira mu ahantu mu gisagara cya Bujumbura ahantu bita mu Rugumera aho cyo twosaba leta y'u Burundi yahite kuraba bakaganira n'abo bantu wirirwa yatera amagire nande kuko twe turaze u Burundi yarabumbi kandi twe baduha amahoro kuko hare tayi Burundi kya irana kujya mu biganiro nk'abandi irabe ireke kudadaza bumbi ajye bajye hamwe bumbikane kuna kedisha kama horo wanye gingu dushakiri mdimu edje kudu mwanyi mkeka anu dushakako mdu hama horo
ego me
kawa hone eza uko ego
urakoze ndo ima na
mwana yu wane na murakoze chane yu nera na
urakoze ku nera na yu wawe mwushia na ite honest teogene rudasingwa nduwimana ashikirije ikibazo kivuga ko abantu bose bakwiye kuja mu biganiro ika nabafise ico bapfana leta ika naba bose ibiganiro bidakumira mu gihe yive we bavuga ko aba fashe ibiganiro canke ika teje umutekano muke batakwiye kuja mu biganiro ku bwanyu abo te mu biganiro nibande ko ico nico kibazo kikiri ikibazo nkura mutima mushyana teje Teogena, Rudasingwa, mwebwe.
Warumpaye ijambo.
Yego.
Aho ngaho wenda gyo uko mbyimvira ku giti cyanjye bishobotse ko urwanda baruvana muri yo equation baruvana mu kibazo. Ibyaba bisigaye gyo mbona abarundi badakuriye kugira ikibazo cyo kuganira hagati yabo. Nubwo byasaba ko umuntu yakwemera akaganira n'abafashe intwaro kuko iyo mu muryango havutse ikibazo nk'icyo ngicyo ntabwo ushobora gushyiraho za kondisiyo nyinshi cyane zo kuvuga uti jyewe sinzavugana n'abangaba jye sinzavugana n'abangaba ku ruhande rumwe ndumva pozisiyo ya leta kuko inshingano ya leta ya mbere niyo kubungabunga umutekano w'abaturage iyo hari abantu bazana umutekano muke mu gihugu ni inshingano y'ubutegetsi kureba ngo uwo mutekano w'abaturage urubahirijwe ariko nk'ukundi ibintu byagiye bigenda mu karere k'iwacu kaba ari mu Burundi kugeza igihe mwagiriye mu bintu bya rusha cyangwa se iby'iwacu cyagiye twagiye mu bya rusha hanyuma bikaza gusenyuka buri gihe iyo ufite ikibazo uvugana nabo ufitanye nabo ikibazo gero rero ku bwanjye ngira inama abarundi icya mbere nuko bakomeza gusaba yaba oyuwa cyangwa se roni n'ibihugu by'ibihangange mbese gutuma u Rwanda ruva mu kibazo cy'u Burundi hanyuma ibyaba bisigaye nubwo abantu baba barafashe intwaro ni mu muryango umwe ni umuryango w'abarundi byaba byiza abantu bicaye koko bakavuga bati reka turebe niba ibibazo byo dufite namwe byo mufite byatumye mufata izintwaro turebe ko tutabikemura ariko tukabikemura mu nzira y'amahoro atari ugukomeza kwica abarundi kuko hagataho ngaho abarundi nibo barimo gutakaza ubuzima bwabo kandi nibwo abantu bagomba kurengera
ego me ndabona telefone zari zagoranye zo za Dr. Salomon ariko mukanya arabonetse Dr. niba mwabamwe ariko murakurikirana ikiganiro cacu ariho abari ko bavuga ko uruhara rw'u Rwanda mu mutekano muke mu Burundi ari uruhara rukwiye guhagarara eka hariho kandi nabavuga ko abarundi bakwiye kuja mu biganiro bidakumira byimwe bose haba bari mu hari senare de Dr. Salomo ndabona mufisa kanya gato nibaza ko mwameze gushika ku mirimo yanyu mutubwira muhagaze kuri ibyo bibazo bibiri
Yego murakoze bwana Frederic ndagira ngo mbanze mbisegureho kandi n'abadutega batwe mwese kubera yuko hari utundi tuzazane nawe na two narengi gutunganya kandi ntabwo ndarangiza ndacyakomeje bo kuri icyo kibazo kivuga yuko abarundi bagomba kujya mu mishyikirano idakumira nkeka yuko ari byo rwose kandi ibyo ni byo ngombwa kuko ndakeka yuko mu karere k'iwacu ibibazo byabaye ni byinshi cyane abantu bashobora kumva yuko batafashe intwaro kugira ngo bafate ubutegetsi ntihabo mbona kugeza ubu ugiye muri za Mozambique abantu bafashe intwaro kugira ngo bafate ubutegetsi muri za Angola hose muri za Congo Brazzaville ahantu hose abantu bafashe intwaro kugira ngo bafate ubutegetsi icyo gihe abantu bafashe intwaro ntabwo nkeka yuko bagende bakajya gusiga abandi amavuta ntabwo ari amashaza baba bari kurasa icyo ni kimwe tugomba kucyumvikanaho ikindi kandi tugarutse ku kibazo cy'u Burundi abarundi kugeza ubu barababaye bihagije kugeza ubu nkeka yuko badakeneye izindi ntambara ibintu byo kuvanga urwanda ndirwo ruri kugenda rukora ibintu ibinibi nkeka kubyo ngiye byari kugenda byo guhishira ukuri aho guherereye icyo kibazo muri Kongo natwe turagifite aho abantu buri gihe iyo bagenda aho kugira ngo bemere amakosa bakoze bakagenda bayashyira ku bindi bihugu yatari ububirigi mu Rwanda no Bugande na Amerika n'iyo hose ibyo bintu bigomba kuvaho kuko nta kuntu abantu bazajya bagenda ngo baheze impunzi hanze nta gihugu gishobora kugira umutekano ku isi gifite impunzi hanze ibintu bya diaspora ikibazo cya diaspora kigomba kurangira ari impunzi ziba zarahunze igihe zagendeye icyo aricyo cyose buri wese agomba kugera aho akomoka kandi agasubira iwabo ibintu byo gukumira abantu mu mishyikirano no guteza akaduruvayo no guteza abantu agahinda kazatuma bafata intwaro uko babishaka kose bagasubira iwabo kandi nta wabuze umuntu gusubira iwabo umuntu yashaka gutahuka asubira iwabo agomba gusubira iwabo ntabwo numva uburenganzira umuntu ashobora kwiha yaba perezida yaba ariwe wese akabuza undi gusubira mu gihugu kiwe rwose nkeka yuko ku kibazo cy'i Burundi aho ngaho abategetsi b'Abarundi barakwiye kugarura ubwenge kugeza akabyumva gutyo
yego Salomote ukiri kuri wowe nyene nashaka mubwire ico mutubwiye abo bategetsi bo mu rwego rwo hejuru bari mu Burundi ikintu mwifuza ko burangura muri iki gihe bariko barasozera ugo rugendo ni kihe twobibutsa ko no mu nyamanga mukuru w'ishyiramwe mpuzamakungu yari mu Burundi mu ntango zindwi mu majambo make amasegonda 30 turafise umunywanyi radio ijwi rya Amerika Samson Anturindiriye tugakwijamo
ntabwo numvise neza ikibazo bwana Frederic
reka ndagusubiriremo abategetsi bari mu Burundi muri iki gihe bo mu rwego rwo hejuru abakuru b'ibihugu Afrika y'Epfo Mauritanie Ethiopie kana Senegal na Wagabon yatashe ikintu bofasha ikintu wokora muri iki gihe kugira ngo batore inyishu bafasha abarundi gutore inyishu z'ibiganiro byabo ibibazo bafitaniye n'iki mu kanya gato amasomo ya 30
yo ndumva nta kintu gishyashya bari buzane kuko umuryango wa Afrika wamaze kunanirwa kiriya kibazo byarananiranye byagaragaje yuko East African Community yari yashatse kurangiza ikibazo byarabananiye umuryango umwe wa Afrika byarabananiye bavuga ngo bagiye kohereza abapolisi bagerageza gukurikirana umutekano mu Burundi byarabananiye na abagize umuryango mbese cyane security baherutse yo icyo kibazo cyarabananiye nkeka yuko abarundi ubungu bagomba kwegerana bakaganira bakumva yuko ari bene mugabo umwe ibintu byo gukumira umuntu uvuga ngo urungu yafashe intwaro cyangwa ntazo yafashe twibukiranye nuko CNDD-FDD mbere yo kugera ku butegetsi no yaho zikoresha intwaro tugenda keka yuko no kwishyira heza cyane kubera yuko umuntu yatsinze ariko twumvikane yuko ubutegetsi mu karere k'iwacu muri Afrika kugeza ubu abari ku butegetsi batarafashe intwaro ni imbarwa cyane ni nka Tanzania ni nka Kenya na Zambia ibindi bihugu ni imbarwa cyane tujye tureka kwishyira heza ngo twibwe yuko iyo duturuka natwe atari heza
reka duhe ijambo Samson kuko ikibazo cerekeye aboja mu iganiro umushyanahe Felix Kugayo yacishuye ko Samson mwiriwe neza muratwumva
yego mwiriwe
mu telefone muri hehe Allo hehe
muri America
Colorado ego duga kwijambo murafite kibazo chanke cimvira mushikiriza akanya karagi
ego ikibazo cy'icyumviro duhereye kuri cyo kibazo kuri iyo gishu ahereje ko uwo mutumire nta bantu bari ku butegetsi bahoze bagwana basho ku butegetsi ari uko bakinze intambara cyabaye biganiye none nk'uko bose bakunze kuvuga ibiganiro bitegereza kuba uko nyine hari ikintu uyu muntu aha kintu mutumire yavuze ku by'u Rwanda ngo u Rwanda rubiri inyuma kenshi abarundi nibatahure aho bari nibatahure iyo bahoze ubutegetsi buri uno munsi kwanza ndabatume bagende babaze Buyoya abamugwanya babahe nta na rimwe yigeze atera igere ngo ibiki n'ibiki yaremeye ibiganiro abo bari kumwe muri leta baramuhondoza mpaka aremeye ibiganiro uno munsi bari ku butegetsi abamugwaye none uno munsi abahungiye mu Rwanda ngo nibo batera Uburundi ibyo nabyo ibyemezo nta byemezo bikwiriye abarundi turabona yuko ari u Rwanda ruko batera Uburundi Kagame wenyine na leta ye barahakana ko ibyo bintu batabiri none karashize ingane ubuhungiye ahantu bigahurirana nuko aho hantu bafitaniye bifu naho ha nico gihugu cahunza abantu biwe ni kuvuga ko bacho bashira ko iceyi cuko ari bo bariko baramukira ihibambewe ikindi nacho nibareke kutanga isiguro zitagira umutwe n'amaguru ngo Rwanda nibindi gusa babinsiguro ikwiye hakogwe iki icyo cyonyene gusa
ego me ndabona kanya katujanye Samson urakoze gukibaza umushikirije reka dusabe Felix atangure agire icyo akivuze ko Samson yatanze karoro ko ka Perezida Buyoya nawe nyene yarinze kuganira kandi atagunanywe eka akavuga ko nabari kutegetsi muri iki gihe nabo nyene bahora rwana kabasaba rero ko ibiganiro byoba ata muntu akumiriwe mushe ntahe Felix kubgayo unyarutse kuri ico kibazo ucubwira ko kandi kuko akanya karagiye uco tubwira niba abo bategetsi bose bari mu Burundi bazoshika ku mugambi twatangaje mu ntango bari bishinze kumvikanisha abarundi reka utangurire cyane cyane kuri ico kibazo cha Samson amasegonda 40
kuko murumva na wene sinzi ko akimenye Burundi ngene bumeze abari ku butegeke baratowe mu matora yabaye mu mwaka uheze kandi ku butegeke akaba arimo umugambwe Iprona akaba arimo Amizero akaba mu nsinde defeated ibyo byari bikwiye kumenywa ikindi nacyakabe nagira ngaruke ko gatoya impunzi zose ziri hanze y'Burundi ni bari ko barafata inkoho nico nikindi kinyoma kibandanya kivuga yuko ngo abahunze bose ariko barafata inkoho ibyo sivyo nabukebuke iki nacyo nagira mvugire cya gatatu nuko nta gihugu gishaka gutera imbere kidafite amahoro kandi nta gihugu nacyo gishaka gutera imbere gifite abo gikumira nabo kidakumira abarundi bose tuvuheriye ku Burundi abarundi bose Burundi ni kwabo icyo gituma rero ibiganiro aje bizotuma dushobora kuronka inyishu ku bibazo byose twadushobora kuyumvira twaba dufise abona bo babategetse abanyamahanga baje mu Burundi nibyo bazodufasha kuko basanzwe bari mu muhari mpuzamakungu wa Afrika murazi yuko Afrika ariyo yarashe kuvuga
yuko
mu Burundi none rero ko baje mu Burundi ndibaza yuko bazobahaganiriye n'abanyepolitike kugira ngo babumvishe neza yuko ikibazo cyose cyo bakituruka kiva mu Burundi no mu Barundi kiteza kuronka inyishu kivuye mu Barundi nyine.
Ego me Dr. Salmo baravuga izo ntumwazi mu Burundi zoba ari inkuru imwanya utakaye canke zirashobora kumvikanisha abarundi akanya gato amasegonda 40. Dr. Salmo mu masegonda 40 Dr. Salomo ndabona telefone yawe itameze neza akanya karagiye intumwa ziri mu Burundi zabo bategetsi murabona ko bazoshobora gushikira umugambi bishinze wo gufasha abarundi gusubira mu nzira y'amahoro canke n'undi mwanya utakaye akanya gato
ndakeka yuko ari umwanya utakaye cyane kuko umuryango w'ubumwe bwa Afurika kugeza ahantu hamwe ndabona yarangije ikibazo kibera mu gihugu twibukiranye yuko muri Libya muri Cote d'Ivoire byarabananiye no muri Centrafrica kugeza ubu byarabananiye ntabwo numva yuko hari igisubizo bagiye kuzanira abarundi bari bakwiye kwishyira hamwe bakumva ko ari abavandimwe buriya butegetsi rwose bukagerageza guca inkoni zamba bakumva yuko niba abantu barafashe intwaro ntabwo ari ukumvaga bishimiye kujya guhohotera abavandimwe babo ahubwo ni ukubera yuko bagize gutya bakumva yuko hari ikintu kitagenda kugira ngo bumvikanishe ijwi ryabo akaba ari yo nzira babashije kubona nkeka yuko ubutegetsi bw'u Burundi bwari bukwiye guca inkoni zamba bakagerageza kungaho kugira ngo batandukanye abarundi mw'amatsinda
reka ijambo rya nyuma turihe Theogene Rudasingwa intumwa ziri mu Burundi mbona zizoshobora gushikira umugambi zishinze kumvikanisha abarundi kubajijura baje mu giganiro reka bahagarikiye n'ubwicanyi ibyo bintu bizoshoboka canke n'umwanya bari korata
oya wenda sindabivuga muri ayo magambo ko batumwanya igihagurukije abakuru b'ihugu bangana batyo kiba gikomeye birekana ko ikibazo cy'u Burundi ari ikibazo mu by'ukuri kimaze kurenga abarundi ubwabo bonyine byagorana kugikemura batabonye abashe bashyigikira ariko kandi navuga yuko ikibazo cy'u Burundi ari abarundi ubwabo bagomba kuzafata iya mbere kugira ngo bagikemure abo bandi bose barimo nabo bakuru b'ibihugu bakaza bashyigikira iby'abarundi byo biyemeje kandi ikindi cyakabiri nongere nsubiremo abo bantu nabo bagafasha kuvana u Rwanda mu kibazo cy'u Burundi kuko ikibazo cy'u Burundi kirakomeye bihagije kongeramo icyo Rwanda rero ubwo noneho ihurizo ribari baye rigari cyane ndabona rero ntabwo bagize umwanya ariko nibatagerageza gushakisha
uko mushya na Ernest Rudasingwa ndabona akanya katujanye murakoze cyane gose kukanya mwaduhaye mu kitaba ubutumire twabahaye turagushimiye mushya na Felix kubgayo turagushimiye Dr Salomon baravuga kazi ka gutwaye ka imirimo warufite yariko waje uritaba turashimiye n'abantu banyu radio ijwi ry'America bose baduteye akamo tukabahamagara natwe turashimiye ingenieur yadufashe mu ngiya bw'ivyuma hamwe na Innocent Kimenyi yadufashe kugeranya ibiganiro by'umunsi kiganiro murakoze rero mugire mugoroba mwiza n'amahoro mwese.